Ili n'ijwi rya Amerika. Tatizwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda Washington DC. Miriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Videni Yongabo yabaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vya Afrika kirabandanya mu gihugu ca Misiri.
Ushukuri biragaragara yuko rino higanwa ryatunganijwe neza naho atabuze utunenge tumwe na tumwe, na cane cane twoba twaguye kukuntu kino gikombe cha Afrika cawe igihugu cha Misiri.
Uwo numumenyesha makuru w'inkino Yves Derick Ndizeye akurikiranira hafi umugwi nserukira igihugu w'u Burundi mu gihugu cha Misiri intamba mu rugamba.
Mupira umwa w'amaguru cyangwa igikombe cy'umupira w'amaguru wo mukuntu Burundi bwaronse itike ubwa mbere kujya mu gikombe cya Afurika. Nibwo abantu bakiranye ibishika baragereza cyane.
Uwo nawe ni Alain Majesté Barenga, umumenyeshamakuru kuri Radio Culture mu Burundi. Bombi bavuga ku nkino z'igikombe cy'ibihugu bya Afurika ziriko zibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Mbere yo kudushika ku makuru yerekeye icyo gikombe, reka duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. U Rwanda ruriko rukoresha ivyuma bifata amashusho mu buryo bwa video kamera mu gutahura abikekwe kiza cya Ebola. Izo kamera zifite ubushobozi bwo kwerekana umuntu afite umuriro urengeye ari mu kivunga cy'abantu, zigaca zitanga ibimenyetso. Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru y'idonido.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50% ikaba yabona umwe ufite umuriro, kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibesheho cyangwa kagasa.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera. Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Iyi mipaka yombi iri mu karere ka Rubavu bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yambukirwaho n'abantu benshi umunsi ku wundi. Anagaruka kandi ku bindi u Rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira Ebola ngo itagera ku butaka bwarwo.
U Rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka Rubavu. 1500 bose bahugurwa kuri Ebola, bahuguye abaganga n'abaforomo barenga 70, abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora screening cyangwa gupima umuriro umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha neza ko nta kabutinda tuzaniye. Ikindi cyakozwe mu buryo kwitegura ni ugutanga urukingo. Twabonye inkingo 300 mu rwego rw'igihugu, ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga, abaterura abarwayi n'abandi. Tumaze gukingira abantu bagera ku 2300.
Kanyankura ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije.
Umuntu ashobora no kujya muri Congo akirirwa yakaryagahura none wa Ebola agataha, ibimenyetso bigatangira mu kagari mu mudugudu. Kubera ko Ebola hagati yo kuyandura no kugaragaza ibimenyetso bifata iminsi 21, ushobora kwandura ku wa gatanu, ushobora kwandura ku wa gatatu, ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa ku wa 11 cyangwa ku wa 20. Ubwo rero screening nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo gishobora kwanduka, kuko umuntu ashobora kwanduka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize.
Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi agira abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri Congo ngendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri Congo, ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose.
Hari abantu bashobora kuvuga ati yenda n'imodoka yabuze, ariko reka dufate imodoka ya Gitifu tumushiremo tumujyane. Nk'uko byarana, nta murwayi wa Ebola utarwa na Gitifu, nta murwayi wa Ebola basabira rifu. Umurwayi Ebola arahamagarirwa, nitwa abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo umurwayi tumenye ko tumukora. Ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi icyamwishe akagwa muri komuniti, murasabwa ko mutatanga imihango yo kumushingura tutaramenya icyamwishe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu, hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere.
Hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye, yaba ari senta ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso, yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira, ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira kugira ngo turinde yuko icyorezo cyazatwinjirana ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe.
Ikigo cya Rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye Ebola. Hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri Kigali, Rusizi, Gicumbi na Nyagatare bishobora kwita ku barwaye Ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abantu 2,183 nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola kuva cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari 1,531. Iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Vie d'Amerika.
Urakoze Ganza kuri iyo nkuru. Ikibazo cy'ubuvuzi mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania kiratorerwa inyishu ni mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zidoga ko abaganga bakoresha umwanya muremure ku matelefone yabo abatazwi nabo bagataha batavuwe. Iminsi yose impunzi zamaze zidoga zikidogera ubuvuzi mu kambi ya Nduta, naho biruko abarongozi nta na kimwe barakora kugira abatorere inyishu ivyo bibazo. Umumenyesha makuru wacu ari muri Tanzania James Joven yatembereye kambi ya Nduta aho yaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi.
Nukura ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavuwe ivyo nibyo niboneye ubwanje nyine naragiye ebaga ku mugoroba natase ntanarose no kuronka nurukayisha buriranye ndanarukurayo
ndari umwase ingwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushuhu fisi uko kumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura bakaca batangurira kurya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi na wumva kandi kubangamiye watabushuhe ufise baza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ariwe watanguye ku bitaro.
Gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane icyo turakunda kubibona nkongaha iwacu mugabo sikuri bose mugabo hariho abaganga bito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bariho kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hariho abatashi batagize gute batavuye bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo afana bose aba baganga rero urumva
urashobora urabona kutonda akajya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucu hafise bashaka bamucagura tuwe wahaguruka ugende hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoma cyaba banza kugira ni kwakira bityo abafise ubushuhe gatete gateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura. Ikindi kibazo kandi tukamatwi tubona iyo ku bitaro y'ugwa cyo nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afashwa kiturumbuka mu ijoro kacyo usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu cyo bitaro nyine bitwegereye y'umushikanye siko bamwakira bashabi baguma ngaho bikora iby'iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura kacyo usanga bakurungitse ngo gusubira inyuma muhira uzomugarukane ejo ntugati bamwakira mu mwanya waba uba bamushikanye wumve nicyo cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridoga ni ibyuko cyuko marariya bashobora kuyipimba kugira ngo tukayibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burundira ubundi buhinga bufite ingufu bupima iki marariya kuko kweri yakunda gushika abantu niba yitorwa marariya kandi ariyo bagaza gusa ariyo bakwaye urumva mu mucyo gihurane ukipfuwe ushutaha bigasha bisaba yuko uza kudendera mu bwabo undi nyine urumva nyine bwanagenda urumva nacyo kutari byiza
cyangwa akazi umuntu baziranye n'umuntu ariko arahakora ari watangaza kuvuga utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu n'umwe ahakorera yakurembeye ko atabushuhe afise ukemera kuja kwifashisha muri farumasi kandi wiriwe ku bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye nimba bifana n'amavuriro makeya gihe tubizi nimba ari gatege ko baba bafise ati tuzaba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe ndetse ubwo ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe ugaca bareba ujya mu mashushe umwe adashushe agataha atavugwe
wewe ugiye ngo utonde hariho ubona abanza no gucagura akitegereza agacagura kandi nawe ubona mengo uratera ujyanwa wanashaguye nkuriya hariya ubundi nka hariya ninge nawe agita atarakwakira nyakareba abandi yabatwariye waje kukwandika nawe ukatwara nyamakayo uraje ku muryango nyine gukora ku muryango nyine uza gutonda utondera ingwara araje ngo abakukicara wazinduke utahasa hinzwe cyangwa isasita none nkaho se cyangwa nyine umuntu ku mutima camererwa nabi
urinze uvuga ati numva ngwaye umutwe cyangwa wumva ibimenyetso bya malaria ntibayitore bakwihera amaparasetamo yonyine gaca witahira none parasetamo wumva ugwaye malaria ntizigukiza oya abaganga bamwe bamusanga baringa nukuri bariho abaganga umuganga umwe mu zone ya mbere
nicyo dusaba nimba ibyo bintu bitumwa nuko ibitaro ari bikeya botwongereza ibitaro kuko ibyo bintu biba bikorwa kuberanye k'abaganga ari bakeya bakongeza n'abandi baganga bakaba abaganga bakwiye
turashimiye iyi nkuru Jovan. Imigwi ya Misiri, Maroc, Algeria na Nigeria ni yo imaze gushika mu gice cy'umunani gishyiri cya nyuma, nayo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tanzania na Namibia bikaba biri mu yabira ibihugu bikomakomeye nka Senegal, Cameroon, Tunisia na Ghana bikaba birindiye urukino rwa gatatu kugira byizere kubandanya amahiganwa. Idonido na Desire Hatungimana.
Inyuma y'inkino zibiri kuri buri mugwi witabiriye igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru kiko kirabera muri Misiri, imigwi ine mwihabwa amahirwe yo gutwara icyo gikombe n'imaze kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Iyo migwe nayo ni Misiri, Maroc, Algeria na Nigeria. Bikaboneka ko imigwi yo mu buraruko bwa Afrika, ibihugu by'Abarabu, biriko birabyitwaramo neza cyane. Ibihugu bitatu kuri bine bikaba bimaze gutera intambwe ya mbere, Tunisia ikaba ariyo igikwega amaguru. Ibihugu byari byitezwe cyane muri iryo higanwa binahabwa n'amahirwe menshi, ariko biri mu yabira uno munsi ni Senegal, Cote d'Ivoire, Tunisia, Cameroon na Ghana. Ibyo bihugu naho amahirwe yo kubandanya agihari bitegerezwa gutsinda urukino rwa nyuma bitagenze uko bigasezera amahiganwa, kandi iryo higanwa ryatanguye biri mu bihugu bihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Muri iyo migwi hari yari ifise uburyo bwo gutera intambwe mu rukino rwa kabiri, ariko bitakunze kandi yari yatsinze urukino rwa mbere. Aho twovuga nka Cameroon mu rukino rwo kuri uno wa gatandatu itashoboye gutsinda Ghana kugira nayo ije mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Uwo mugwi ufise igikombe watwaye mu mwaka w'2017 mu rukino rwawuhuje na Ghana nta kintu kinini yawerekanye cyotuma abantu bizera ko uzongera gutwara igikombe cy'uno mwaka. Niko wararonse uburyo butari buke, ariko ahanini Ghana niyo yaronse uburyo bugaragara kenshi. Cameroon ikaba yihatoye umunyegori wabo Onana, yerekanye ko ari umunyegori mwiza cyane. Ibyo yerekanye no mu nkino za Ligue des Champions mu bihugu bya Buraya mu mugwi wa Ajax d'Amsterdam yashikanye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Uwo mugwi wa Cameroon mbere ukaba ufise akazi gakomeye cyane mu rukino rwa nyuma imbere ya Benin mu nkino zose imaze gukina, naho zose yanganije atana kimwe cyotuma itinya Cameroon. Mu nkino Benin yagiye irakina yarerekanye ko ari umugwi ugoye cyane mbere igihe yahura na Ghana, bikaba byaraboneka ko Benin yari ifise n'uburyo bwo gutsinda, ariko birangira banganije na Ghana. Cameroon rero ntiyosya bwose, kuko na Benin ikibanza cyo kujya mu gice cy'umunani gushyira cya nyuma iragikeneye kandi ubashira bufise. Uwundi mugwi ni Senegal ufise abakinyi bakina mu migwi ikomakomeye i Burayi, ariko utashoboye gutsinda Algeria nawe nyene uri mu migwi ikomeye. Kugeza ubu Senegal izokina urukino rwa nyuma na Kenya, ifise amahirwe menshi yo kurengana, ariko itegerezwa kwerekana ubuhinga abakinyi bayo basanganywe imbere ya Kenya ku rupapuro basumbya cyane, ariko bohagabira kuko Kenya imaze kwerekana ko atariyo guta mu ndasa. Ubwo rukino rero amahirwe menshi akaba ahabwa umugwi wa Senegal. Ibihugu bibangamiwe gusumba ibindi ni Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tanzania na Namibia. Mu nkino zibiri bamaze gukina bafise amanota ubusa kuri atandatu. Kugeza uno munsi abakinyi bose bitabiriye rino higanwa ririko rirabera muri Misiri bamenyesha ko ubushuhe bwinshi burangwa muri icyo gihugu butuma baruha hakiri kare ntiberekane urukino rwiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Inkino zihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika cy'umwaka w'2019 zirabandanya mu gihugu cya Misiri. twaganiye na Steve Derrick Ndizeye umenyesha makuru y'inkino akurikiranira hafi cyane cyane mu gwinse bukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba ariko akurikiranira ntamba mu rugamba mu nkino zawo mu gihugu cha Misiri Steve Derrick Ndizeye mu gihugu cy'u Sweden twatumiye kandi Alain Majesté Barenga umenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi ari Bujumbura bavuga uko babona muri rusangi ico gikombe kiriko kigenda dutangire dutega amatwi Steve Derrick Ndizeye
murakoze cyane nkabanda nabashimiye kuba muduhaye kano kanya nuko rero higanwa ryo kugwego rwa Afrika higanwa rya Karan mu mpira wa maguru rirabana hano mu Misiri uyu munsi rero niho hatangura neza na neza inkino z'anyuma zo mu migwi aho rero nkabamenyesha uko mu kanya itsase mu gwiserukira gihugu intama mu rugamba uza kuburi kutara mu mitwe no mu gwiserukira gihugu uwagine muri zino nkino za Kan aho rero nkanabamenyesha yuko uyu munsi tegekanijwe inkino zine
muri rusange ubona igikombe cyifashe gute inkino kugene ico gikombe categuwe
gushuko ibiragaragara yuko rino higanwa ryatunganijwe neza naho hatabuze utunenge tumwe na tumwe na cane cane twoba twavuye kukuntu kino gikombe cha Afrika cahawe mu na cawe igihugu cha Misiri kuko murazi neza yuko hari hakiri imyaka igera kuri 3 bizwi neza yuko rino higanwa ryari kubera mu gihugu cha Cameroon ariko rero kubera ukwikwega mu bikorwa byo gutunganya rino higanwa byabaye ngombwe yuko ishyiramwe ya kafu riha uburenganzira igihugu cha Misiri ngo ritunganye zino nkino za kane nico gituma rero no vuga yuko utunenge twagiye turaboneka twaba twaravuye yuko igihugu cha Misiri kitari byitegure neza kitarose umwanya uhagije kugira cyakire zino nkino ariko gushika uno munsi nta kintu kibi kigaragara coba carabaye muri zino nkino za kane gushika kuri uno munsi tugeze mu nkino za nyuma zo mu migwi
nawe Alain Majesté Barenga mu Burundi ubona abariko bakurikirana gute ico gikombe cyane cyane abakiri bato
n'ibindi kirimo ibibazo bitandukanye umupira ubaho maguru cyane cyane gikombe cy'umupira w'amaguru wonye ikuntu Burundi bwaronse itike bwa mbere kujya mu gikombe cya Afrika cyangwa mu gikombe cya Afrika n'ibindi abantu bakiranye bishika baragerageza cyane n'uwo munsi rero mugiye ariko arabimenya by'ibikombe cya Afrika nubwo ni kigoye kuko urumva benshi niba bishobora gutsinda igikombe cya Afrika kubera ko yakeneye kurebye Burundi ikabyerekana abamutama uburyo baragerageza kubirakana kubera ibyo twari dufite yatahukanyije soko abandi bagahurira mu bare butandukanye abantu rero batandukanye rero barakurikirana igikombe cya Afrika cyane cyane rwose cyane kubije gushyiramo amateleviziyo ni igikombe cya Afrika rero n'abarundi bakunda cyane bakurikirana hafi hanyuma ikintu bakurikirana cyane ni inkino z'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi kurabona ko n'abantu batari bazi umupira iyo bijya twarabumvise ku Burundi bwagiye muri Coupe d'Afrique iyo u Burundi bukina uno munsi ujya muri zindi ugasanga mama yuko aragugwa abantu benshi bariyungunganije ni igikombe cya Afrika ugeranije nk'imyaka ibikombe bya Afrika byagiye biraba aho wasanga ko ari igikombe cya Afrika ugasanga nta bantu babizi yaba umukozi wo mu nzu w'abantu bakomeye b'abantu bakuze imico yose ihanze amaso igikombe cya Afrika sinzi ko ari ugukunda cyane umupira w'amaguru mugandi kubera u Burundi bitabye ku bwa mbere urabye ko n'abantu benshi baraterereye igikombe cya Afrika kuko ibutse mu gusereka bw'u Burundi waratereje abarundi n'amashyirahamwe atandukanye kugira baserere u Burundi mu gusereka bw'u Burundi ubu rero ni igikombe cya Afrika abantu bahanze amaso kubera kumbure cyane kubera u Burundi bitabye ubwa mbere nta hantu nca nyumva ariko ari amadisitike kujyanye n'igikombe cya Afrika nyumva ariko avuga bakiri u Burundi barazwi bose usanga bose bazwi ikindi nacyo mu Burundi urabe ni hafi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abanyagihugu b'abakongomani barenga 10,000 baba ku murwa mukuru wa Bujumbura baba ku murwa mukuru wa komisiyari wa Bujumbura hari abakongomani benshi iyo Burundi iyo Congo iri kwirakina nayo usanga bisegura migiki kuko aba nka Tanzania twegeranye naho nyine yarashyize muri Kenya urumva ni novuga c'est la fête de football ga mu gihugu cy'u Burundi na kenshi muri izo nkino z'amajonjora
urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise mutware uratwumva mutware
ego ndabumva cyane
kandi uhamagariye
kandi Burundi nda mu ntara ya Bubanza
ufise ikibazo icyumviro
bo na ni cyumviro si kibazo
ego ugishikirize
ku cyumvira n'iki se ku byo nabonye mwari mwanditse ndi kwa dushashaye cyane turabona inkino ariko rimwe turagira ibibazo bimwe ko kuzira television ana nka ikintu berimwe hari giye usanga byagoranye ntitwere ku mupira uko bibereye ama sinzi ko hari icyo bohinyanyura mu nka nk'umuyobozi wa RTNB bakaraza ibyo bogenda baduhinyanyura ego baragize ibintu byo kubyerekana kumbonesha kure mu gisagara cha Bujumbura ariko mu ntara naho byari bikenewe kuko dutanga amahera menshi nkugiye kuraba nkahantu utari muhira kuko nabyo kuraba mate biraryoshe ko umuntu ayiraba ari kumwe n'abandi abafana kugira ngo kuko raza abafana ariko abashigikira umuguno n'uriya bigatuma rero menga bamaze kubona ko abantu ari benshi bagace barihisha amahera arenze nacyo menga leta nayo yoraba kumwe nigendera hinyanyura hagati mu ntara y'icyo icyo dufasha
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu yego duhise kandi ikishimwe ku murongo wa telefone shimura tumva
nabo bane tunatwiki Amerika
uri he
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu muri komini Amenende
ikibazo icyumviro
nje ndafatiye hagati kuko radiyo itaifata neza ndafatiye hagati na nabo nyine kuri Facebook ariko nanye mfite ikibazo hejuru y'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se tupare aho batumire mu basobanurire nazi kipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuzi yuko ari kipe ifite abakinnyi bakomeye ariko ikomeza kwitwara nabi muri iriya mikino y'igikombe cya Afurika ikindi kandi baraza kumbwira Uburundi kintu bugura kuko Uburundi buri mu gutsindwa bwakiye bigasa nkaho wenda heko hane rwaje mu nayo ari experience ariko ubwo niraza kumva ibyo abatumwa baraza kuvuga kandi nifuza yuko mwasubiriza kuvuga
urakoze mu mwishure Steve
serukira gihugu wa Kongo gushika umunzi yuko muri zino nkino za kane umaze gutsindwa inkino zibiri no wamenyesha uko amahirwe yo kubona Kongo mu gice cy'umunare gishyira icyanyuma ni make cyane ariko rero ni umugwi watangaje abatari bake kuko Kongo ni kimwe mu bihugu byagaragara ku rutonde rw'abakinnyi batanzwe yuko ari igihugu gishobora gushika kure cyane ariko murabyo uko by'umupira w'amaguru nuko umugwi serukira gihugu wa Kongo watanga utsindwa na Uganda mu nyuma utsindwa n'igihugu cya Misiri urera amahirwe yo kubona Kongo mu nkino z'igice gikurikira atanasigaye kurushi cyane naho uyu munsi byoshobora gushika ugatsinda biragoye kubona umugwi serukira gihugu wa Kongo ukina inkino z'igice cy'umunani gishyiri cyane kuko gushika uno munsi ufite ubusa mu nkino z'ibiri ukaba wishyurwa ibitsindo bigera kuri bine byose
witegereje niki kiri ko gituma abantu bari biteze ko Kongo muri uwo mugwi yovuyemo uretse Misiri nuko baba batiteguye neza bakinyi ntibazinanyi hari ibibazo bya discipline we witegereje uri ngaho ubona abantu bavugiye
igihugu cya Kongo ubiravye ni igihugu cy'abantu bakunda umupira wa maguru kandi ubiravye ni igihugu kinini gifite gushikuna munsi biragoye kubona neza ingorane mu guseruka igihugu wa Kongo nibyo ni umugwahoro ukunda kubonekamo cyane ibintu bya indisipline ariko kuva bitegura gushika baze izo ngorane ntaziriho uyu munsi ariko rero umuntu agace yibaza ati ni ka kantu k'abamenyereza bava mu bihugu byacu usanga mu nkino mweni zizukomakomeye batigaragaza cyane kuko biriko biragaragaza cyane yuko abamenyereza b'abanyamahanga basa n'abariko babyifatamo neza gusumbya abamenyereza basanzwe bamenyereza bamenyereza ibihugu basanzwe babamwo ibyo ndibaze yuko ari ibyo nabyo birashoboka hanyuma ikindi nacyo biragaragara yuko hari ibihugu byafashe umwanya wo kwitegura ariko gushika n'ubu bakiriko barashakisha abakinnyi batangura mu kibuga n'abashobora kubasubiriza
hari ikindi kibazo yabajije Shimwe cy'uko ngo Burundi nawe uriko butsindwa ngo butsindwa bwakinye ngo nukubera experience butari bufise ariko nka Madagascar ni ya mbere ije kandi izirisa amanota ne
ego igihugu cy'u Burundi ni igihugu nacyo nyene cyaje muri zino nkino za kane cyarigaragaje cyane mu nkino zo kurondera inotike yo gushika muri zino nkino za nyuma ariko gushika uno munsi bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi gikina neza abakinnyi bahanana imipira neza ariko kara kantu k'ubunararibonye mu nkino biriko biragaragara yuko ari cyo kintu gishobora kuba gituma Burundi bwitwara neza ariko gutsinda bikagorana hamu ugasanga iminota batsindigwako ni ya yindi ya nyuma mu minota 215 ya nyuma ibyo rero ku bihugu usanga bifite abamenyereza bafite ubunararibonye burebure mu bijyanye n'umupira w'amaguru usanga babikorera ko cyane bakaba bazi yuko mu guseruka igihugu Burundi ukina neza igice cya mbere iminota 15 20 ya nyuma ariko rero iminota 20 ya nyuma ugasanga niho batangwe kwinjiza bakinyi bakomakomeye kuko babazi neza Burundi ivyo byaragaragaye ku gihugu cha Nigeria kuko harabari batangajwe no kubona Nigeria itakirikije nk'abasore nka Igaro cyangwa Ahmed Musa ariko bamaze kwinjira kandi minota 3 yaheze Nigeria itaronka igitsindo ico kimwe no kuri Madagascar byarabonetse uko harabakinyi bari babitse ku ntebe y'abasubiri abandi ariko bamaze kwinjira igitsindo ibyo ndibaza yuko ubunararibonye ari bwo bwo ariko butuma umuguseruka igihugu w'u Burundi utsindwa kandi wakinye neza.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Jean Bosco. Jean Bosco uhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruhero akagari bitagambiriye.
Icyiyumviro ikibazo?
Icyiyumviro ndashaka kuvuga kuri igikombe cya Afurika nyamuna nkunda kugikurikirana kenshi ibihugu birimo cyane cyane nk'u Burundi banda gufana cyane nubwo buri kwitwa nuko buteye kugira amahirwe biri kwitwara neza ukageza gukina ariko amahirwe ari kuba makeya. Noneho icyo nshaka kuvuga ibihugu byose bituranye ari Ubugande ari Congo ari Tanzania ari n'u Burundi byose byagiye muri kani ari ku Rwanda twese twasigaye ku rugo wenda mu Rwanda nibaza ikintu abantu bashinzwe ibya minisiteri ya siporo ikintu mu Rwanda kibura ngo natwe twiruka muri kani ndakeka twiruka muri kani ni na kabiri nibaza imyaka yose ishize tuzajya muri kani ariko ikintu kibura ngo tugende tujye muri kani nibaza kwenda ayuza abantu waduza muri abashinzwe bya siporo mu Rwanda twazaba bazi impamvu ikintu kibura ko bakiye tubafite nibaza ikintu kibura ikindi cyabura none Kongo nari umurwi buratwa njyanemera cyane nzi ko uzi gukina umupira cyane ariko nkabona ubungubu byagendekeye ndabona uburyo uri kwitwara ndabona bidasanzwe se harabura iki ese byaba biterwa n'iki rero ikindi none n'abarundi buriya nabo nubwo bari gutsindwa ariko ntibacike intege kuko impamvu ivuga uyu munsi Guinani bitwara neza wenda bakayitsiraho ibitego nka bitatu bashaka kuzavuga amakipe yitwaye neza akaba bakomeza ariko abarundi mu by'ukuri uburyo bari gutsindwa utobere bitunguranye na gutewa ku munota wa nyuma mu minota 70 niba mitere yako igitego ku munota 76 ejo bundi batsinze ku munota 75 abarundi babayaje gutsinda ariko ikintu kiri kuba sindi kintu n'akaro gato kari kubura ariko rero abifuza n'uko umunsi banyaza gutsina neza bakarakoze iradiyo neza yabaye imbere wenda akabatanga ngo amakipe yitwaye neza.
Turabashimiye. Icyo kibazo yari yacishuye Steve ariko reka mbaze ya majeste barenga wibaza kuri izo bya Congo wibaza ku bwawe ikibazo kiri
ubwa mbere n'abasore ba benshi bakina hanze y'Uburaya nubwo bagereza kuba ranforce n'abantu ngo ngaho muri Congo benshi batu muri tutu kwisamaze ndurabye nko nk'igikombe cya Eruka kubera mu minsi 2006 muri batatu mu bakinnyi bari bakinye icyo gikombe cya Afurika harimo umukongomani Trezor Mputuma Bikacura abantu bo mu kinyo muri Nigeria Obi Mutoyi Kibaho bya skoro urundi wasanga umurasinzwe 5/6 ibicoro ikindi nacyo Congo murabe neza urabye mu serike y'ubwo Burundi bwo kuratsindwa wari watomboye itsinda ryiza ari kumwe na Guinea Conakry akaba kumwe na Madagascar akaba kumwe na Nigeria n'imigwi isa n'ibibaye yabaye igerageje ucura abareye y'imigwi nka Congo yahuye huye na Misiri. Misiri rero ikina neza umugwa Misiri urazi ko umugwa Misiri wari wateguye kino gikombe wasubiye Cameroon kandi wari bari wabo bafite n'abakinnyi beza cyane ukacira abantu b'umugwi bacu babura na Uganda. Uganda hajya rero muri Afurika y'ubuseruko urazi igihugu cy'Uganda n'abagabo bakomeye cyane bafite na Sufre bafite n'umunyeza mwiza rero habaye gutendisha ku munsi wa mbere kumbure abakinnyi hari ikintu harakantu kakibura harakantu kagihaze ubundi ho biraboneka.
Ibiganiro na makuru twa twafite kuri isaha niyo bigarukiye mara tubibutse mu nkino ziko ziraba mu Burundi gine biko birana gine ikaba ifise igitsindo kubusa igitsindo cinjijwe ku munota wa 25 na yatana mugihe umukinyi ndewarugira yaronse ikarata y'umuhondo ku munota wa kubusa bwa Nigeria muri uyu mwanya mu gice cya mbere cy'urukino. Rero amakuru twa twafite ni ibiganiro bigarukiye ngaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muhandanye mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.